Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 14 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2016. Muri iki gitondo kuri mikro muri kumwe na Fide Niyongabo.
Urwo rukiko rero rukaba ruzashobora kugabanya ibyo birarane by'imanza ziri mu rukiko rw'ikirenga, kuko mu manza ruzaburanisha harimo n'imanza ubuzaregeye urukiko rw'ikirenga, ariko urukiko rw'ikirenga rutari rwatangira kuburanisha.
Uyo ni umunyamabanga wa leta mu bushikiranganje bw'ubutungane mu Rwanda, Evode Uwizeyimana, asobanura akamaro k'ishyirwaho rya sentare yungururizwamo imanza nshasha mu Rwanda. Inkuru n'andi makuru twabateguriye muri iki gitondo turayigarukako mu kanya gatoyi. Nyamara imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Rosine Munezero atubwire amakuru avugwa muri iki gihe.
Mwaramutse abateze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika mwese. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Nigeria, aho bivugwa ubutegetsi bwatangaje ko abanyeshuri b'abigeme 21 bari baranyurujwe n'umugwi Boko Haram mu mwaka w'2014 barekuwe ku muhinga wo kuri wa kane. Malam Garba Shehu, umuvugizi wa president wa Nigeria Muhammadu Buhari, yatangaje aciye kuri Twitter kwabo bigeme 21 muri iki gihe bari mu minwe y'inzego zijejwe iperereza z'igihugu. Malama avuga ko iriye kugwa ryabo bigeme ryavuye ku biganiro byabaye hagati ya leta ya President Buhari n'umugwi Boko Haram bihagarikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara Croix Rouge hamwe n'igihugu cy'Ubusuwisi. Malam avuga kandi ko ibiganiro bizobandanya kubige kubandi bigeme banyurujwe. Yamenyesheje ko abigeme barekuwe bazoshikirizwa icegera cha president Yemi Osinbajo, kandi ko amazina yabo azomenyekana vuba. Itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press nizo risubiramwo umutegetsi w'umusirikare wo muri Nigeria avuga ko abigeme 21 barekuwe inyuma yaho leta ya Nigeria yemeye kurekura abayobozi bane b'umugwi Boko Haram bari bapfunzwe. Umuririmvyi rurangiranwa Bob Dylan aturuka muri leta zunze ubumwe za Amerika niwe yatahukanye agashimwe Nobel kitiriwe umwanditsi. Dylan niwe mwanditsi w'indirimbo wa mbere aronsa ku gashimwe. Ikigo kijejwe gufata ingingo y'utahukana ku gashimwe buri mwaka gisanzwe gikorera mu gihugu cya Sweden cyatangaje kuri uyu wa kane ko uwo muririmvyi yatahukanye ako gashimwe bivuye ku majambo aryohoye yakoresheje mu ndirimbo z'akaranga ka Amerika. Bob Dylan afise imyaka 75, indirimbo yasohoye mu mwaka w'1960 nizo zatumye abarurangiranwa. Izo ndirimbo ziyamiriza intambara yo kugwanya igihugu cya Vietnam, zongera kandi zihimiriza kubijanye n'agateka kazina muntu. Agashimwe atahukanye kangana n'96,000 by'amadolari. Ku mugoroba wo kuri wa gatatu abantu bashika kuri 30 bahitanywe no n'igitero cyabaye muri Repubulika ya Centrafrique. Abashika kuri 50 barakomereka nk'uko bimenyeshwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Abantu bitwaje ibigwanisho bari kumwe n'abahoze mu mugwi w'abagwanyi Seleka bateye igisagara cya Kaja Bondoro. Icyo gitero cyahagaritswe n'abasirikare b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. 12 muri abo bahasize ubuzima bari muri abo bagwanyi. Abanyagihugu 9 nibo bafiriye muri icyo gitero. Abagwanyi batari bake mu mugwi Seleka bari baratujijwe ku mugwa mukuru wa Centrafrique Bangui mu mwaka w'2013. Abo bagwanyi bakaba bamaze imyaka 2 bari mu gisagara cya Kaga Bondoro, aho basubiye kwiyunga. Imigwi yabitwaje ibigwanisho imaze iminsi izirakora ibitero hirya no hino irabangamiye amasezerano y'amahoro aho muri Centrafrique. Abanyagihugu bashika ku 62,000 bivugwa ko bamaze iminsi bariko barahunga bava mu gisagara cya Mosul muri Iraq, aho bivugwa ko igisirikare cya Iraq kiri mu myiteguro yo kwigarurira ico gisagara gisanzwe carigaruriwe na leta ya Kiisilamu. Ni mu gihe leta z'umwe za Amerika yagerageje kuganira kugirana ibiganiro na leta ya Iraki kugira bashobore gucira inzira abanyagihugu imbere yuko ivyo bikorwa bitangura. Yamari gisirikare cha Iraki bivugwa ko kiriko kiragerageza kugariza ako karere kose kuburyo atabagwanyi ba leta ya Kiislamu canke abanyagihugu basohoka. Amashirahamwe yabagira neza amenyesha ko ibintu bishobora kuba bibi cyane. Ayo mashirahamwe akavuga ko abantu bashika ku 108,000 bashobora guhunga ico gisagara mu gihe ibintu bikomeye. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko riza ryamaze gutunganya makambi impunzi agera kuri 6. Abahanzi hagati y'akazi na muntu mu gihugu cy'Ubwongereza bahakaniye umushikiranganji wa mbere Theresa May ko adakura igihugu cy'Ubwongereza mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya hatabanje kuba amatora mu nama nshingamateka. Sentare nkuru yakiriye urwo rubanza ikaba kandi ari ifisi ijambo rya nyuma. Ku ruhande rumwe leta ivuga ko May afise uburenganzira ahabwa n'ubwami kugira atangure ibiganiro bijanye n'isohoka ry'Ubwongereza muri iryo shirahamwe atamatora banje kuba mu nama nshingamateka. Kurundi ruhande rw'abagira rw'abaharanira gato y'akazi na muntu uruhande rusanzwe rurimo Gina Miller ari mu bagwaniye ku Bwongereza buguma mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya bavuga ko adashobora gutangura ibyo bikorwa hatabaye amatora mu nama nshingamateka.
Turamushimiye Rosine ku makuru ahejeje kudushikiriza. Turasubira mu kanya. Muri kumwibiriza radio ya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC n'umwanya wa makuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Muri komine Muhanga iri mu ntara ya Kayanza ibirori byo kwibuka imyaka 55 irangiye incungu yo kwikukira ku Burundi Ludoviko rwa Gasore byabereye ku mutumba wa Gisagara. Ni ku cibutso ca hahora hari nyubakwa umuganwa Ludoviko rwa Gasore yabayemwo ibindi kuri inkuru twumviriza mu menyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinzi.
Ku mutumba wa Gisara muri komine ya Muhanga y'intara ya Kayanza niho hari icibutso cahahora haba umuganwa wa Ludoviko rwa Gasore. Ico gihe hari hakiriye ku ntwaro ya cami incungu y'ukwikukira ku Burundi ikaba yatwara intara ya Butanyerera. Ni intara yarigizwe n'uduce tw'intara ya Kayanza, Muramvya na Gitega. Ahahoze hari inzu y'umuganwa wa Ludoviko rwa Gasore yabamwo ubu hari icibutso ciwe. Niho habereye ibirori vyo kwibuka imyaka 55 iheze agandaguwe ku rwego rwa komine Muhanga. Abakurambere bo muri komine ya Muhanga bavuga ko yari umutware mwiza yashira imbere urukundo n'ubumwe.
Aha ni ku mutumba Gisara ariho hari Ibutanyerera aho umuganwa yabaye rwa Gasore. Yari umutware w'intungane, umutware w'umutima w'ikigongwe, umutware yiyegereza abantu bato bato eka nta n'umwe yakumira. Agasore yahora atubwira ati nimunkurikire, ati sinzi amatamurugo. Arahimiriza ati kuva ubu abantu bose nibakundane baba umwe barushe kuza baracanamo.
Ni ukuri yari umuntu ameze neza, yadutwaye neza rwose. Wowe ntiwumva ko ndiko nakubwira nti nuba bamwishe baratugiriye nabi rwose kuko iyo batababo ubu tuba tumerewe neza.
Abanyagihugu bo muri komine ya Muhanga bagize amahirwe yo kubona kwa Gasore baramushingira intahe ko atari we yasize iragi ry'ubukoko mu Burundi.
Ariko mu nyuma haciye kugera n'ubu haduka ubwicanyi bw'akahomeramwo butigeze buboneka ku isi. Yavuga ati twese dukundane tubumwe. Ibara ricari kumarigwa gushika ubu nivyo bintu bitangaza twebwe mu gihe cy'uko tubona abene Burundi kuturyana twirukana mu nk'ibikoko. Tukabona yuko uwo mutima w'ubukoko waje atari wo yawe dusigaranye.
Ikindi incungu yo kwikukira ku Burundi yari yashize imbere n'iterambere. Ababa ahahoze hitwa mu Butanyerera bavuga ko igandagurwa rya rwa Gasore ryabasubije inyuma mu iterambere.
Yabategurira kumererwa neza gutera imbere, kuzana amakoperative, kubaka ibintu by'amashyirahamwe byaciye bijyana na urumva abamwica bashaka ko ibyo bintu bihapfa bitazoboneka. Nta na kimwe cyasubiye kuboneka. Rero
twebwe twasigaye twipfumbireje, hanyuma amajyambere agomba kutugirira amwamwe akashobora kudusiga.
Remundo Sindabizera, musitanire wa komine Muhanga, avuga ko ari iteka ntangere yatewe mu gutwara ahahoze harongowe n'incungu y'ukwikukira ku Burundi. Avuga ko muri komine arongoye batarota badohoka kwiragi yabasigiye.
Twebwe kubona tutwara aho umuganwa yabaye na kamwemwe gose ibyiyumviro byiwe biradufasha kugira dushobore gutwara komine neza. Iragi yadusigiye ubumwe. Aha muri komine ya Muhanga abantu twese turi urunani, yaba imigambwe inyuranye, yaba rero ubwoko bunyuranye, bose hageze ko dukora igikorwa tuca hamwe nituraba nti nakafise ubwoko buri akagwa tugikorera hamwe kugira duteze imbere komine yacu.
Umustaniro wa komine Muhanga avuga ko bategekanya kugira iratiro ikibanza umuganwa Rudoviko kwa Gasore yahoze abamwo.
Ikibanza twise kukiteza imbere gose kucamamaza haba mu gihugu hagati canke hanze kugira bazaza baraza kuraba aho umuganwa yigeze kuba.
Hari nabandi batashimye kuvugira kuri mikro yacu ariko bashikirije icifuzo cuko ico kibanza co habwa agaciro gusumba uko cahora, babona ko byo bavyiza ku munsi nk'uyu ibirori byo hagarikirwa n'intumwa zidasanzwe ziba zavuye ku rwego rw'igihugu. Ku mutumba wa Gisara muri komine ya Muhanga, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu muntara ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika cyatangiye kuri uyu wa mbere. Ni ikiganiro muzajya mukurikirana ku maradiyo yanyu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Umunyamakuru hano muri studio turi kumwe, banza twibwire.
Yego, mwiriwe neza Etienne.
Mwiriwe neza.
Ni Diane Nahadze.
Urakomeye cyane.
Ego.
Ikaze kandi ku Ijwi rya Amerika. Iki kiganiro Iwanyu muntara ni ikiganiro watangiye muri make, wabwira abatwumva kizibanda kuki?
Ni kiganiro cyatanguye kuri no wa mbere nk'uko mwabyumvise, hama kigiye kuza kirashimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano. Tuzoshimikira ku bibazo by'indero ingene abahungiye mu mpinga itandukanye babayeho, tuvuga ivyerekeye ukwihanganirana mu kutumva kimwe iby'ubuzima butandukanye. Tuzohandetse n'ijambo afasoni kugwaruka azaba ari kiganiro vy'ukuri kizoba abatwumviriza batuyagira ingene babayeho mu buzima bwabo bwose bwa misi yose.
Ni Iwanyu muntara. None se abakunzi ba Ijwi rya Amerika hari uruhare mu bitezeho?
Uruhare rwabo ni runini. Hari ukuzohora badusabikaniriza ayo makuru yabo bazaba bafise mu ntara no mu makambi atandukanye. Hari kandi kuzokwakira abanyamakuru bacu bagiye kuza barabagendera, kandi bamwe banatanguye nk'abari mu nkambi y'impunzi y'Abarundi ari hitwa Inyarugusu canke iyindi iri mahama mu gihugu cy'u Rwanda, irahitwa Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na Kivale iri mu gihugu cy'u Rwanda. Uruhara rwabo ni ukuzokwakira amenyesha amakuru bacu bakayagisha bisanzuye kuko ni radio ari yabo.
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda, aho inama y'abashikiranganje yahuye ku munsi wa gatatu tariki 12 z'ukwezi kw'icumi yemeje integuro y'itegeko rishyiraho sentare yungururizwamo imanza ije kugabanya imanza nyinshi zaba muri sentare kizigenza. Ibindi kuri iyi nkuru dutega amatwi umumenyeshamakuru wacu Asumta Kaboyi.
Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe ibyerekeranye n'itegeko nshinga n'andi mategeko, Uwizeyimana Evode, amaze gutangaza ko uru rukiko rwatekerejwe ngo ruzagabanye imanza nyinshi ziboneka mu rukiko rw'ikirenga, aho umuntu ashobora gutanga ikirego kikamara imyaka irenga ibiri kitaraburanishwa. Uru rukiko ruzajya hagati y'urukiko rukuru rwa Repubulika n'urukiko rw'ikirenga. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera Evode Uwizeyimana yasobanuye akamaro k'uru rukiko.
Urwo rukiko rero rukaba ruzashobora kugabanya ibyo birarane by'imanza ziri mu rukiko rw'ikirenga, kuko mu manza ruzaburanisha harimo n'imanza ubuzaregiye urukiko rw'ikirenga ariko urukiko rw'ikirenga rutari rwatangira kuburanisha. Ntabwo urukiko rw'ikirenga ubundi rwakagombye kuba rurimo amadosiye arunzemo. Urukiko rw'ikirenga rushobora gutanga ibisobanuro ku ibyo bita interpretation ku ngingo zimwe na zimwe z'amategeko. Urukiko rw'ikirenga rutanga imirongo migari izindi nkiko zikurikiza mu kazi karwo. Ntabwo rero iyo nshingano y'ibanze urebye urukiko rw'ikirenga rwacu siyo rwakoraga, kuko ahubwo twari rurunzemo imanza nyinshi.
Uru rukiko ruzajya ruburanisha ku rwego rwa nyuma urubanza ku buryo nyirarwo adashobora kugira ahandi arujuririra. Muri uru rukiko umucamanza umwe ni we uzajya aburanisha urubanza, ariko perezida w'urukiko abigennye ukundi ashobora gushyiraho abacamanza batatu. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera asobanura ko ku ikubitiro uru rukiko ruzatangirana n'imanza z'ibirarane ziri mu rukiko rw'ikirenga, ariko kandi rukazanajya rwakira n'imanza ziturutse mu rukiko rukuru, urukiko rukuru rw'ubucuruzi ndetse n'urukiko rukuru rwa gisirikare. Uru rukiko kandi ngo ruje gukora ibyo urukiko rw'ikirenga rwawe rusanzwe rukora. Bwana Evode Uwizeyimana avuga ko uru rukiko umwanzuro warwo nta handi uzajya ujuririrwa.
Ibintu byari biri mu bubasha bw'urukiko rw'ikirenga urebye nibyo bimanutse muri Court of Appeal. Bari abacamanza 20 bari mu rukiko rw'ikirenga. Duteganya muri iyi process ko batazanaguma bo bose ari 20. Bamwe bashobora gushyirwa mu rukiko rw'ubujurire. inkiko z'ikirenga urebye mu rukiko rw'ikirenga rwa Canada ari muko Canada ingana ifite burya haba abacamanza 9 nizi twimbi twagira abacamanza 20 mu rukiko rw'ikirenga gute kandi none bagakomeza bakagira ibirarane hanyuma rero Supreme Court nkuko mwabivuze mutese bizagenda bite ntago izongera guca imanza hari imanza ziburanishirizwa mu rukiko rw'ikirenga par exemple nko kuburanisha president wa Republika biri mu rukiko mu bubasha ku rukiko rw'ikirenga
umushinga w'itegeko rishyiraho uru rukiko usigajwe kujyanwa mu nteko ishinga amategeko ukemezwa n'abadepute nyuma ukazabona kuba itegeko Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikirijwe ibyo rubyiruko mu kiganiro ejo
n'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC tukiri mu Rwanda. U Rwanda rwatanguje indwi yo kugabanya ingaruka zitegwa n'ibiza. Rwatangurije iyo ndwi mu karere ka Ngororero, kamwe mu turere dukunda kugeramirwa n'ibiza. Ni nkuru uyu mumenyesha makuru wacu Eric Bagire ubusa.
Murenge wa Matyazo ho mu karere ka Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda abaturage barasiza ibibanza mu midugudu byo kwimuriramo abatuye mu manegeka mu karere kiganje mu buhaname bukabije muri iki cyumwe Rwanda rwahariye gahunda yo kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza aka karere ka Ngororero mu minsi ishize ubwo Rwanda rwatakaje abantu 35 mu ijoro rimwe baziribiza nako kari kibasi w'abantu 6 babiguyemo muri iki cyumwe ubutegetsi burakangurira buri muntu wese utuye mu manegeka kurengera ubuzima bw'akayavamo nibwifuza kongera kumva bahitanywe n'ibiza Madame Seraphine Mukantabana ministre wita ku mpunzi no gukumira ibiza mu Rwanda.
Buri wese ashobora kugira icyakora kurugero rwe. Ibigo by'amashuri arabanza arayisumbuye, yewe n'abana bahari b'abanyeshuri buri wese ashobora kugira icyakora akagira ubuzima bw'umuntu aramira. Bityo rero ingamba zose tubagezaho muzigezeho ku bandi hano uko mwaje muri benshi ni byiza cyane ariko ntabwo mwaje muri bose. Ni ukuvuga ngo nabasigaye mu rugo mubabwire Umenye utamanegeka n'iki uri muri ayo manegeka umubwira uti nyamuneka ntabwo nshaka kuzakubura
muri iki cyumweru Rwanda rwahariye kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza kandi ubutegetsi burasaba abaturage kugenzura n'ubushishozi ibisenge by'inzu zabo niba bikomeye bidakomeye bakabizirika bakanatera kandi ibiti ku buhaname bishobora guhangana n'isuri n'ibindi imibare ya ministeri yita kubizigaragaza nta shiti ku iki kibazo cy'ibiza gihangayikishije kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka kugeza mu kwezi kwa 9 ubutegetsi burabarura abantu basaga 160 bishwe n'ibiza n'abandi bari hejuru 130 bakomeretse ndetse n'amazu asaga 400 yasenyutse hari kandi imiryango ibarirwa mu 160 yibasiwe n'amapfa u Rwanda ruravuga ko rwahatakarije miliyari zisaga 27 z'amafaranga ese haba hari ingengo y'imari yateganyirijwe kugoboka abahuye n'ibiza bidateguza ministre Mukantabana
mu byukuri kuvuga ngo ingengo y'imari ihangana n'ibiza ngo inganite ngo irahagije biba biruhije kuko ibiza ni ibintu biza bitunguranye no kubiteganyiriza rero ntabwo ari ibintu biba byoroshye ariko icyo nakwizeza abaturage nuko igihugu cyacu cyiteguye gihora cyiteguye kugira ngo umwana nabibonye aho muri za Gakenkera hazangorero na Muhanga habaye ibibazo ibyo ari byose abaturage baratabawe mu buryo bw'ubutabazi rero turiteguye ntabwo nabibara mu mafaranga kuko hari nibiza mu buryo bitari mu mafaranga ntabwo rero navuga ko dufite ubushobozi bwose ariko nanone nta n'impamvu yo kwiheba kuko ibyangombwa kugira ngo umuntu atabarwe birahari
mu karere ka Ngororero hatangirijwe iki cyumweru cyahariwe kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza honyine hari imiryango isaga 2020 utuye mu manegeka ku buryo umuntu atakuhunda ubuzima bwabo bwajya mu kaga kandi leta igaragaza ko abakeneye ubufasha ari 2000 abatuye mu manegeka batari ku rutonde rw'ababona ubwo bufasha bakavuga ko kwimuka bibabereye ihurizo rikomeye
aka gace ni agace gatunzwe n'ubuhinzi ubwo ahinga byawe nibyo kwirira ukabona amafaranga aramuvana handa yasanzwe atuye akamujyana kwimukira ahantu ku gasozi keza cyangwa uwo miyonzuye bitamworohera kwimuka biragoye rwose
maze nk'ubureba si wanyuze inaha
wigeze ubona ahantu hehe hari umushinga wakwinjiza amafaranga rawa bonye niba utahabonye birumvikana ko icyo kibazo gifite buri wese ubwo agatungwa no ikintu guhinga byabo ndi yirira iyo mishinga niboneka abantu bashobora kugira icyo bageraho
iki cyumweru Rwanda rwahariye kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza biteganijwe ko kizarangira ku itariki ya 19 z'uku kwezi umudugudu w'ikitegerezo uzubakwa hazwi nko kuri Kigali mu Ngororero uzatwara amafaranga asaga miliyari 2 ibikorwa byinshi bizaba mu miganda y'abaturage kurwanya ibiza batura heza niyo nsanganyamatsiko y'uyu mwaka eh bagira ubusa ijwi rya Amerika Ingororero mu burengerazuba bw'u Rwanda
uruhagarara
Kamana yanje ibintu tuzobikura gatwe imbere.
Ukwikekana.
Ehe mwishwanje tugasamara baradufye tatwese.
Banirumve ko.
Unje kwiswa mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana. Ishwi da.
Abo ba ukaguhagararira neza.
Twaze biraturaba. Eh. Tureke ibintu byangare tubone. Jongira nisinye.
Abandi bahise mu rukundo
Sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyuko uri umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyagi nabandi
mubandanya gukurikirana ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yarahawe icyese agashimwe kitiriwe Peter Macle gahabwa abamenyesha makuru berekanye ubutwari no kwitwara neza mu mwuga wo kumenyesha makuru k'uyu mwaka w'2016 ako gashimwe yakarongiye mu kigo citangaza makuru National Press Club i Washington DC mugenzi wacu Alice Bigirimana yari yahishikiye akaba yarakurikiranye ibirori byo gutanga ako gashimwe
Ako gashimwe gatangwa buri mwaka n'ikigo citirwe Peter Macle akaba ari nawe yagatanguje gahabwa abamenyesha makuru babaye akarorero mu mwuga wo kumenyesha makuru bakoreye umwuga wabo mu bihe bidasanzwe kandi berekanye ubutwari kurusha abandi Eloge Wirikaneza niwe ico kigo cahisemwo kugaha uyu mwaka mu bandi bamenyesha makuru bose bo kwisi mufasoni Catherine Antoine ari mu batunganije ibi birori aratubwira ibyo bisunga kugira abahitemwo uwo bagaha
Primary criteria are courage and ethics, journalistic ethics.
Ikintu cya mbere twisunga ni ubukerebutsi hamwe n'akaranga mutima ko kumenyesha amakuru kirenze kuri icyo duhitamo umuntu akorera mu bihe ashobora gusiga ubuzima bivanye n'uko ibintu biba byifashe mu bihugu byabo. Ikindi kandi turagerageza kurondera abantu bafise icyo bafasha mu bamenyesha amakuru bafasha mu gutanga inyigisho indongozi mu muryango w'abamenyesha amakuru. Eloge Wirikaneza by'ukuri yahagaze mugabo kuko yari gushobora no kugirirwa nabi. Abamenyesha amakuru benshi barahunze mu mumenyesha amakuru adasanzwe abanza gusuzuma inkuru yiwe yishikira ku kibuga imbere y'uko ayishikiriza
an excellent excellent reporter who will double check and triple check go to several sources before he publishes news
agashimwe kiretse bwa terite kwa gahawe karana terite k'igihugu umenyesha makuru yagahawe aturukamwe ijwi rya Amerika ryaganiriye na Eloge Wirikaneza yagahawe aratubwira uko yiyumva n'inyuma yaho yarahije kugahabwa
munezero mwinshi kuri jewe ndahimbawe niteka ridasanzwe kubona ndonse kano gashimwe niteka kabisa kuko iritegwa bose
niki mbe mwotubwira catumye baguhitamwe mu bandi bamenyesha makuru bose tuzi bari Burundi
icatumye abampa gashimwe kukampa nuko ndi umenyesha makuru yagerageje guha ijambo impande zose zabekwa n'ibibazo biri mu gihugu ataho mpengamiye atankunze
aka gashimwe uronse gasigura iki ku Burundi nk'igihugu
aka gashimwe cyo kugasigura ku Burundi nk'igihugu nuko Burundi naho kitwa igihugu gito kiri mu bihugu bikenye ibihabera biraboneka ibihabera biramenyekana umuntu ntiyo kwama acika intege binyereka ko abarundi kujya mu mitumba abantu bafite amashyira hamwe kujya hari ugwaruka mu bukene no kubura akazi kugerageza kugira imirimo kugira ubuzi bwabo kugira ngo bateze imbere imiryango cyangwa nabo nyine biteze imbere nuko ibibera mu Burundi bwa bundi abantu ntibocika intege ahubwo babandanya bagerageza gukora ibintu byiza ku kugira ngo bagerageze nabo nyene guteza imbere igihugu cyabo nubwo cyitwa ko kiri mu bihugu bitazwi ibihabera biramenyekana bakimbwira ko narusagashimwe naratangaye bwa mbere bwa kabiri numvise mvuga mbega nari ndakabereye hama mugabo numva niteka ridasanzwe haba kuri jewe haba ku bagenzanje dukorana haba no mu gihugu cyose
yari Aloys Bigirimana ku ijwi rya Amerika i Washington DC. Radio d'America i Washington DC nshuti mwese muduteze amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Rosine Munezero atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije Rosine
ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru twabashikirije avugwa hejya no hino muri Nigeria ubutegetsi bwatangaje ko abanyeshuri babigeme 21 bari banyurujwe n'umugwi Boko Haram mu mwaka w'2014 barekuwe ku muhinga mo kuri uyu wa kane Malam Garba Shehu Umuvugizi wa Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yatangaje aciye kuri Twitter kwabo bigeme 21 muri kigihe bari mu minwe y'inzego zijejwe iperereza z'igihugu. Umuririmbyi rurangiranwa Bob Dylan aturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe yatahukanye agashimwe Nobel kitiri umwanditse. Dylan niwe wa mwanditsi wa mbere w'indirimbo aronsa ku gashimwe ikigo kijeje gufata ingingo y'utahukana ku gashimwe buri mwaka gisanzwe gikorera mu gihugu cya Sweden cyatangaje kuri uyu wa kane ko uwo muririmbyi yatahukanya ku gashimwe bivuye ku majambo ajyohoye yakoresheje mu ndirimbo z'akaranga ka Amerika agashimwe atahukanye kangana n'ibihumbi amajana 96 by'amadolari. Ku mugoroba wa kuri wa gatatu abantu bashika kuri 30 bahitanywe n'igitero cyabaye muri Repubulika ya Centrafrica bashika kuri 50 barakomereka nk'uko bimenyeshwa n'ishyirahamwe mpuzamakungoni. Abantu bitwaje ibigwanisho bari kumwe n'abahoze mu mugwi w'abagwanyi Seleka bateye igisagara cya Kagabondoro. Icyo gitero cyahagaritswe n'abasirikare b'ishyirahamwe mpuzamakungoni. Abanyagihugu bashika ku 62,000 bivugwa ko bamaze iminsi bariko barahunga bava mu gisagara cya Mosul muri Iraq aho bivugwa ko igisirikare cya Iraq kiri mu myiteguro yo kwigarurira icyo gisagara gisanzwe cyari garuriwe na leta ya Kiislamu. Abaharanira gatya akazi na muntu mu Bwongereza bahakaniye umushikiranganji wa mbere Theresa May ko adakura igihugu cy'Ubwongereza mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya hatabanje kuba amatora mu nama nshingamateka sentare nkuru yakiriye ugo rubanza ikaba kandi ari ifisi ijambo rya nyuma ku ruhande rumwe leta ivuga ko May afise uburenganzira ahabwa n'ubwami kugira atangure ibiganiro bijyanye n'isohoka ry'Ubwongereza muri iryo shyirahamwe ata amatora abanje kuba mu nama nshingamateka. Ku rundi ruhande rw'abaharanira gatya akazi na muntu uruhande rusanzwemo Gina Miller ari mu bagwaniye ku Bwongereza buguma mu ishyirahamwe rya Buraya bavuga ko adashobora gutangura ivyo bikogwa hatabaye amatora mu nama nshingamateka. Theresa May umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza amenyesha ku Bwongereza butegerezwa kuva mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya akavuga ko batariko bariyumvira ingene barigumamwo. Umugabo azwi ku izina rya Ahmad Khan Rahimi aregwa kuba yarakoze igitero mu kwezi guheze mu gisagara cya New York yarengutse imbere ya sentare biciye muri video kuko asanzwe ari mu bitaro inyuma yaho arasiwe n'abapolisi bari kwaragerageza kumufata. Aregwa kuba yarakoze bombe araheza ayitega mu gisagara cya New Jersey kiri muri New York tariki 17 z'ukwezi kw'icyenda.
Njuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro n'amakuru twahite bafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika tubifurije mwese kugira umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.